ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Kazi nchuti bagenzi b'ikiganiro yaga mushikiso na Emmanuel Bimenyimana tugihereye murongwe itangwa y'ibiti by'ivyamwa ku mpunzi z'abarundi. Ishirahamwe Adra kuva ku wa kane uheze ryatanze ibiti by'ivyamwa ku mpunzi zo muri site ya Murongwe. Iryo tangwa ririmwo imivyaro y'imicungwe y'imyembe y'amavoka n'indimu bikogwa n'iryo shirahamwe nyene cyabagira neza kugira buri muryango wo muri site ya Murongwe uronke ubwoko bubiri witoreye. Inkuru ya Ibrahim Byaombe mwijuja Hassan Shabani.
Iyo mfashanyo iraje ubwira kabiri kuva ukwezi kwa mbere aho batanze aho batanze ibiti igihumbi harimwo ibiti by'ivyamwa aho buri umuryango warongejwe ibiti bibiri. Ishirahamwe Adra ryavuze ko ririndiriye igiti kimwe buri umuryango wese kandi ngo n'impunzi z'abarundi z'amurongo zizaronge ivyamwa. Abaronse iyo mfashanyo n'impunzi z'abarundi bakavuga ko banezerejwe n'icyo gikorwa cha Adra aho biyemeje guvomera neza ibyo biti by'ivyamwa. Iri ni sekeza ry'itanga ry'ibiti rizoba mu minsi iri imbere mu ntumbero yo kugwiza ibiti n'ivyamwa ku mpunzi z'abarundi nibyo byavuzwe n'ishirahamwe Adra.
Ustaneri wa site ya Murongwe Mufasoni Claudine yahagaritse ibikorwa by'amashirahamwe abiri y'incabwenge zo muri site. Iryo hagarikwa n'igihe kitazwi ribaye kubera ukutumvikana kuri hagati y'abarongozi bikaba byateye umudugararo muri site. Mu by'ukuri kuva ku matora ya mbere y'umukuru w'inkambi y'impunzi zo muri site igice cy'impunzi camusavye gutanga imihoho kukuba umukuru w'incabwenge. Yarabyanse haciye havuka ishirahamwe rishasha ry'incabwenge ariko ryagize ingorane ryo gukora iruhande y'irya kera itashaka kuyumva. Tuje Ibaraka. Inzu zo kubamwo zaguye kubera imvura nyinshi. Inzu zo kubamwo 50 zaratawe na benezo haheze indwi mu gisagara cha Baraka. Benezo nzu bazihevye kubera zidakomeye bitewe n'amazi y'imvura yujuje uruzi rucagwinjira mu gisagara. Duhereze mu Rusenda. Guhimiriza abarasta kugira dukingire ibidukikije. Haheze indwi nyinshi ishirahamwe ry'abarasta b'inkambi ya Rusenda bitanga kubera ibikorwa byo gukingira ibidukikije mu nkambi. Haraheze indwi hamwe n'iyi ndwi nyene abanywanyi b'iryo shirahamwe barateguye ibikorwa by'isuku ku mpande y'amazu akoreramwo abagira neza mu nkambi. Hido nido na Emmanuel Ntirampeba.
Mu ntumbero yo kubaho neza no kuba ahantu hasukuye umugwi ugizwe na barasta bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rutsindo wahuriye imbere y'ibiro by'amashyirahamwe afasha impunzi z'abarundi bita ibiro bya CNR umugwi w'igihugu jejwe impunzi mu gutema no guharura ibyatsi n'ubucafu bwari hafi y'ibyo biro. Abarasta babikoze kubera ko ari intumbero bihaye gusukura no gusubiramo ibibanza bikenewe byononekaye nko gusanura amazu yasambutse y'abantu bafise ingorane zikomeye amabarabara nyashane cyane ko ariyo ntumbero nkuru yabo. Basaba kumashirahamwe yose afasha impunzi ndetse na komite iserukira impunzi ko bobashirira ibikoresho mu minwe yabo n'agashiru kabute ufatiye ku bikorwa bikomeye bakora nkuko tubigwirwa n'umukuru wabo.
Bebwe ntiduteguriye gukora iyi nzu gusa ibarabara ryose nitwebwe turikoze kuva mu myaka itatu twiteguriye gukora ibindi bikorwa byo mu ibarabara dusaba CNR tugasaba ASR tugasaba ARD yuko natwe yobona ko turi abantu naho twitanga bakabona ko turi abantu badushira inyuma ari twebwe dukora ibikorwa ngaha bya
tumenyeshe ko ari umugwi ukora hose mu micungararo ya Rusenda na hamwe hamwe bagakorana n'abandi barasta bo mu gisagara cha Rusenda mu basangwa.
Aha niho dusozereye ibiganiro by'iyindwi byateguwe na Serge Bisimo agarikiwe na Jacques Aora kuri mikro yari Emmanuel Bimenyimana na ubutaha Imana ibahezagira.